Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radishwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ya Amerika mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe nanje Oriane Tangishaka ikaze mwese Mu Rwanda abaganga baremeza ko itegeko rigenga ukubagwa canke guhanahana ibihimba by'umubiri ku bagwayi babikenera rizorokora ubuzima bw'abatari bake.
Umuntu mbere yuko avana mu rugingo rwe nge yitabye Imana nuko aba yarasize abivuze mu kandi akanabyandika mu nyandiko. Iyo nyandiko iba ihari kandi yarabisinyiye imbere ya noteri kare n'abatemwe babiri babihamya.
Uyo ni muganga Afrika Gasana ayobora ihuriro ry'abaganga mu Rwanda. Igitigiri cy'abafasoni bibungenze bafungura nabi cariyongereye mu bihugu 12 bihanzwe n'ikibazo cifungurwa. Abagwanyi b'umugwi Al-Shabab kuri uno munsi wa kabiri basubiriye kwigarurira inkambi y'igisirikare iri mu ntara ya Jubaland mu bumanuko bwa Somalia bari batakaje mu gitero c'inteko za leta mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya turabahaye ikaze. Igitigiri cy'abafasoni bibungenze bafungura nabi cariyongereye mu bihugu 12 bihanzwe n'ikibazo cifungurwa ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo gitigiri cariyongereye inshuro 25% muri imyaka ibiri heze mu bihugu bigaramiwe n'ibiciro bifungurwa biguma biduga bivuye hanini ku ngwano yo mu gihugu cya Ukraine. Inkuru yatangajwe uyu munsi kwa kabiri n'ishyirahamwe gitaho ibibondo UNICEF umunsi umwe imbere y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi. Gufungura nabi bishobora gutuma abafasoni bibungenze hamwe n'abonse bagira amagara make kuko umubiri wabo utaba ugishoboye kurwanya indwara bakanagira ingorane mu kiringo bibungenze hamwe no mu kwibaruka. Ibihugu bimwe bimwe byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara byarabayemo ibitigiri biri hejuru y'impfu z'ibibondo zitewe n'ingorane zitandukanye. Abana imiliyoni 51 ku isi bose bafise imyaka iri munsi y'ibiri usanga ari bagufi bakaba ibikuri ugereranije n'ukuntu bari kuba bareha kuri iyo myaka bivuye hanini ku kurya nabi. Abandi bana bangana n'igice cy'ico gitigiri baba bagufi igihe bakiri mu nda y'abavyeyi babo canke bakaba bagufi mu mezi ya mbere y'amavuko nk'uko ivyigwa vyabitohoje vyerekana.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri iyo nkuru. Handi naho abagwanyi b'umugwi Al-Shabab kuri uno munsi wa kabiri basubiriye kwigarurira inkambi y'igisirikare iri mu ntara ya Jubaland mu bumanuko bwa Somalia bari baratakaje mu gitero c'inteko za leta mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umugwi Al-Shabab wakoze igitero ku ikambi y'igisirikare irahitwa Janai Abdal hafi birometero 60 mu burengero bw'igisagara kirimo ikivuko cha Kismayo. Umusirikare w'indwazangabo Abdullahi Hussein yabitangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters yamenyesheje ko umugwi Al-Shabab waciye uburyo bwo guhanahana amakuru muri ico gice kandi ko leta yarungitse abandi basirikare. Abasirikare ba leta n'abagwanyi baserukira imiryango bakorana nabo baragwanije bikomeye mugwi Al-Shabab korana n'umugwi Al-Qaeda mu mwaka uheze. Yamara uwo mugwi wagumye werekana ubushobozi bwawo bwo kwivuna ibitero bikomeye ku ruhande rwawo. Ntangwano yabaye mu ndwi irangiye ivyo vyatumye haba urukurukuru muri Somalia ko ibitero vy'inteko za leta vyahagaze. Yamara leta yatangaje ko yahagaritse ivyo bitero mu kiringo gitoyi imbere y'uko itangura inshuro ikurikira ibikorwa vya gisirikare.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hijyano hino ku isi barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije na Fidel Niyongabo bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro vyacu kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio yacu. Mukanya turaja mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Sentare ya Ntahangwa mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu batanu abagore batatu n'abagabo babiri baserukira amashyirahamwe haranira gateka kazi na muntu mu byo bakwirukiranwa ko harimo guterera ibikorwa by'iterabwoba kugarariza inzego hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi risaba ubutungane bw'u Burundi kubarekura ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Elojwiri Kaneza
Abacamanza ba Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru butunzi bumvirije abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi mu ndwi heze iruhande y'icyaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushikiranganji yajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereye ibyaha by'ubwariza inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye n'ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi ryarumvise ayo makuru Karina Tatsakian umushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika kwihagarikwa ryabo ryahunyanza amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa
L'initiative pour les droits humains au Burundi est
mu mugambo harerera gateka kazi na muntu mu Burundi turaraje ushinga nifatwa gizo mpirimbanyizi 5 n'ibyagirije bitagira urufatiro babegetse ko dusaba ko borekurwa vuba bwango abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganji w'intwaro yo hagati bavuze ko bo babaterera iterabwoba mbega isano hagati yabo bantu amashyirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza ego no guhungabanya ubutunzi bwacu n'ukuri ibyo byagirije ntibigira ifatiro bivugwa ko abategetsi babaziza kuronka ifashanyo mva makungu mugabe ibyo nta mategeko abibuza kandi si cyagihanwa n'ubutungane
kuba tertaki anakorera ku bibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi no mu karere k'ibyaga binini bya Afrika mu myaka 2025 heze ifungwa rya abapfasoni batatu n'abagabo babiri baharanira agateka kazi na muntu yerekana gashavu leta ifitiye umuntu wese ashikinze cyumviro gitandukanye n'ivyo yifuza.
Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations.
Ivyabaye byerekana inyishure leta y'u Burundi ifite yamashira hamwe yinuba mu kwihora abayaserukira haho nyanzwa amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa gize indi mpirimbanye mu kiringo c'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashizweho rwisubiriza. Hafatwa uharanira agateka kazi na muntu canke umumenyesha makuru. Hakabugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa nyuma y'umwaka canke ibiri hanyuma hagafatwa indi gutyo gutyo nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe ubutumwa buratomoye leta ntihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashirahamwe ku banyagihugu b'abarundi
inyuma y'imisi ibiri abahanya hagati y'akazi na muntu bafashwe kwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze mushikiranganji yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta ifite ivyemezo Martin Iteret
bakorana n'ishyirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashyirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebwe amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka bimwe bitango finance ma terrorism
ariko muri IDHB basanga ingendo ari gihushane y'ibyo president ndashimiye adasiba gusezerana
ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président
amahagarikwa ateye kubiri n'ibintu byose president yasezeranye yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucinyiza societe civile ibi tezuru bw'u Burundi president ndayishimiye na leta yiwe muri rusange
abamudogera mukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye arabazi yagarutse ko mu ndwi heze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguza amateka
tujeze kunegura hari n'abatatumviriza amadiskuru yanjye uretavuga turabizi ngo ni umunwa gusa mugaragaje adabwira na Yesu yarapfuze gushika bamwica asigavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe
umunyamateka wa Armel Niyongere yasanzwe yari mu bahanganye agateka kazi na muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hawo nyanzwa amategeko uko niko yabisigurije ijwi rya Amerika kuri telefone
ivyo rero bikaba biri mu rwarukurikirane rw'uhohotera abandi nagate yakazina muntu hamwe n'abamenyesha makuru ivyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igeri karimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishira no kwizana bazoba ibya demokrasi uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko byagate yakazina muntu byo kwishira no kwizana byose yatabiriho
icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 12 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.
Kuri radio ijwi ry'Amerika arabandanya abaganga baremeza ko itegeko riherutse gutorwa mu nama nshingamateka ukuntu abagwayi bakenera kubagwa no guhanahana ibihimba by'umubiri rizorokora ubuzima bw'abatari bake bahora bananirwa kuja hanze kwivuza kubera bizimvye n'inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi I Kigali mu Rwanda.
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko rigena imikoreshereze y'umubiri w'umuntu n'uturemangingo. Itegeko risobanura neza ko wemeye gutanga ingingo ze mbere y'uko yitaba Imana azajya abisinyira imbere ya noteri ndetse akagira n'abahamya babiri babyemeza. Itegeko kandi rivuga ko uwakoresheje umubiri w'umuntu witabye Imana atarasize abyemeye umuryango we ufite uburenganzira bwo gukurikirana mu nkiko abihaye ubwo bubasha. Abaganga basobanura ko umubiri watanzwe na nyirawo mbere yo kwapfa uzajya wifashishwa mu kwigishirizwaho. Muganga Afrika Gasana wo mu bitaro bikuru bya gisirikare Kanombe ahagarariye urugaga rw'abaganga mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko itegeko rizatuma hari ubuzima bw'abatari bake burokoka.
Mbere abarwayi babakeneye ingingo runaka bajyaga hanze mu mahanga kugira ngo bashobore kubona ubuvuzi kandi bigatwara akayabo k'amafaranga. Ubwo iyi gahunda igiye gutangira mu gihugu, abarwayi bamwe na bamwe bashobora kuzabona ubuvuzi bufasha hano mu gihugu. Ubuzima buzarokoka cyane cyane ko usanga abantu bakeneye ingingo z'abandi zarokora ubuzima bw'abantu benshi kandi bizagirira akamaro sosiyete nyarwanda ndetse na bwa buvuzi bumwe na bumwe bajya gushaka hanze bakabubonera mu gihugu.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nyuma y'iri tegeko hazakurikiraho ubukangurambaga bwo kwigisha Abanyarwanda gutanga bimwe mu bice by'ingingo ku bushake kandi ku buntu mu gihe ari bazima cyangwa bagatanga uburenganzira ko nibamara gupfa ingingo zabo zishobora gukurwaho zigahabwa abarwayi bazaba bazikeneye. Bwana Twizeyimana Frodouane n'umuturage wo mu murenge wa Kinihira mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda yemeza ko nubwo atarasobanukirwa uko gutanga ingingo bikorwa ariko yarutanga mu gihe yapfuye rukazafasha abasigaye.
Nuko mbyumva rwose ndamutse mpfuye mfite urugingo ruzima na rufasha urukeneye. Nk'umurenge wa Kozo hari umuvandimwe nzi byagenze gutyo, yari arwaye impyiko arangije arapfa, arenda apfa nta wumuhaye urwo rugingo. Ni ukuri byafasha benshi, bisaba ubukangurambaga no kubigisha, biroroshye babyumva.
Abaganga bavuga ko ingingo zikenewe gusimbuzwa mu gihe zarwaye harimo impyiko, umwijima, urwagashya ndetse n'ibice bigize ijisho. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana yemeza ko usibye kugabanya amafaranga igihugu cyatangaga ko bajyaga kwivuriza hanze, iyi gahunda izafasha no kwigisha abaganga.
Ku rwego rw'ubuzima biradufasha ariko biranafungura byuzuza n'urwego rw'ubushakashatsi bwakorwaga ku muntu. Hari benshi banazikeneraga batanagiraga n'ubwo bushobozi bwo kujyana no hanze, ari nacyo gikuru kuko n'ubushobozi bwo kuvura ushobora kubera hano mu gihugu cyacu uragera kuri benshi. Hanze hageraga bake barwa, ariko amafaranga yabagendagaho yabaga ari menshi cyane. Ntago byajyaga munsi y'amadolari nibura 10,000 kuri bamwe bikagera no muri za 50 ku muntu umwe bitewe n'urugingo cyangwa ubuvuzi agiye guhabwa. Rero bigiye gukorerwa aha biroroshya ikiguzi, ariko no mu kwigisha abavura ubwo ubizi abakorana n'undi ubyiga umunyeshuri uzanabikomeza ejo.
Muganga Afrika Gasana avuga ko kugira ngo umuntu akurwemo urugingo bisaba ko aba yarabyemeye mu gihe ariho ndetse akabishyira mu nyandiko.
Uburyo ki rero bikorwa nuko umuntu mbere y'uko avana mu rugingo rwe nje yitabye imana nuko aba yarasize abivuze munye akanda kanabyandika mu nyandiko iyo nyandiko iba ihari kandi yarabisinyiye imbere ya noteri kare n'abatemwe babiri babihamya hazabaho gahunda yo kwigisha no kumenyekanisha iki gikorwa
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko iyi gahunda yo gutanga ingingo yari yaratindijwe n'uko itegeko ritari ririho ivuga ko mu bitaro byitiriwe umwami Faisal hamaze gutegurwa ibyangombwa byose bizifashishwa mu gusimbura ingingo Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika I Kigali
turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru tubibutse ko muri ko mubandanye kumviza Ijwi ry'Amerika isaniraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Abarundi b'imyaka itandukanye bitsina n'ubwoko bitandukanye baragurishije amatungo yabo kugira abagerageze gushika ku mugabane wa Buraya biciye mu gihugu cya Serbia hari nyuma yuko icyo gihugu kirekuriye abarundi kwinjira ku butaka bwacu batabanje gusaba impapuro z'ingendo bita visa mu mwaka wa 2018 yamara ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022 igihugu cya Serbia bacamwo cyafashe ingingo yo gukuraho ubwo burenganzira nzira bikaba byatumye abari bamaze kugura amatike y'uguca muri cyo gihugu baba batagishoboye kuhashika mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Alain Majeste Barenga umumenyesha makuru w'umurundi yakoze itohoza kuri urwo rugendo rutoroshe rw'abarundi bagerageza gushika ku mugabane wa Buraya yatanguye avuga icatumye akora iryo tohoza
Icyatumye ngira itohoza ni uko ubwa mbere na mbere kuva mu 2018 habaye amasezerano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Serbia ariko ndabibutsa ukuntu byagenze icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyashyigikiye igihugu cya Serbia kuko intara y'iyo mu kuri Serbia yitwa Kosovo Serbia nyuma yemeza ko ari intara yayo mugabo ibindi bihugu byo ku isi byemeza ko ari igihugu cyikukiye ubundi bwashyigikiye Serbia ivuga ko Kosovo ari intara ya Serbia gutyo rero Serbia mu gihe ku isi ari ibihugu bike byemera ko Kosovo ari intara ya Serbia ahubwo ari igihugu cyigenga kujya kwa Saraho kugira ngo bari bamwe ibihugu bimwe bimeza ko ari intara ya Maroc abandi bakavuga ko ari igihugu cyigenga Serbia imaze kubona Burundi buri mu bihugu bike cyane bushyigikiye ko intara ya Kosovo ahubwo atari igihugu ari intara ya Serbia Serbia byari byoroheye bica bituma Serbia mu gushimira Burundi ko bwashyigikiye Serbia mu nama mpuzamakungu ya ONU ishishimira Burundi mu kubashyigikira mu kubabwira ati mwebwe mu Burundi mutuza muri injira mu gihugu cya Serbia kiri muri Balkan kiri ku irembo rya expansion y'igihugu y'ishyirahamwe rya Buraya ryari rigizwe n'ibihugu 27 ati mutuza muri injira mu gihugu cya Serbia ata rupapuro rumwe bita viza risabwa kujya ko umuntu ava mu Burundi akajya mu Rwanda akava mu Rwanda akagenda mu Uganda atavije abasabye rero byatangiye mu mwaka 2018 aho rero mu 2018 niho abantu ba mbere batangiye kugenda mu bihugu cya Serbia bagisinya amasezerano ntibyashotse bimenyekana hagenda umwe babiri batatu n'abagenda hari abatacu no ku kibuga cy'indege mu kiro ndadaye ariko kubera Serbia riri ku irembo ry'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya imwe bita Espace Schengen uko iminsi ihera niko abantu batora amayeri kuko urumva abantu binjira Buraya cyane cyane iyo nzira ya Serbia bari bayimenyereye abarundi nubwo batari bayimenyereye mu mwaka w'2018 mu mwaka w'2019 n'abarundi batanguye kuyimenya haba biza gukwiragirabwirana kubera mu mwaka w'2021 kubera Burundi bwa mbere cyari igihugu kiri instable hari ubukene hariho umutekano utarumeze neza
reka turaza kubigaruka ibitigiri byinshi by'abarundi munavuze ko mu ntango batari bazi iyo nzira ibitigiri bya mbere biboneka by'abatanguye we gukoresha iyo nzira yo guca muri Serbia baje ku mugabane w'Uburaya ni cyane cyane uwe mwaka
byatanguye kugaragara mu mwaka w'2020 bivuze ko guhera mu 2018 batagenda mugabo agenda ari basera abantu rero bafite ubwa mbere baciye babwira abagenzi babo basanzwe ari mu Burundi ati bwa bundi biroroshye kuza mu Buraya uciye muri Serbia ko ni gusaba viza anagenda kwihuse ko kubirobe viza yo kuja muri Espace Schengen muri bihugu dusanzwe tuzi ko twita Eldorado Bufaransa Bubiligi Bwongereza biragoye cyane kugira uronke viza rero abagiye bwa mbere iyo wahamagaye bene babati ni muze bwa bundi handi haramera abantu benshi bacavuga ati reka tuje kurobera nabujyaga ibintu bikifashe neza rero umurindi w'abantu watangiye kuboneka mu mwaka w'2020 abantu bamaze kumenya iyo nzira kuko bari bazi ati icyo ni kiraro kuva muri Serbia tujya muri Union Europeenne biroroshye niko abantu benshi bibaza benshi bacatangura kuja muri Serbia iyo mibiranzira rimwe rero abantu bose reye ku muvuduko uri hejuru cyane ibihumbi na mirongo ine na kabiri wo mu ntango birunyuka bituma no kuronka n'itike bisha bituma n'abandi bantu baca bonerwa kugira babibyaze umusaruro baronka amafaranga batanguye bijya abantu bukababesha abandi bakoresheje igikenye rero guhera mu 2020 niho hatabe kuza umuzo munini ya cyane w'abantu bajya mu bihugu bya Buraya bamwe benshi bashitseyo baciye muri icyo gihugu cya Serbia.
Abo Barundi bagizwe n'abande umuntu aravye imyaka aravye ibitsina n'intara baje ibice baje bavamwe mu Burundi.
Nitangaje nuko ngo abenshi n'abakiri bato bari kugahera ku myaka 14 gushika ku myaka irenga 40 ariko iboneka nuko n'abantu babakuze b'abasenyoro bagiyeyo hanyuma ikindi kigaragara nuko ari imiryango tutoke yagenda
yose
abana batoyi bakajana urumva hanyuma icyaje kugaragara mu ntango byari ibintu by'abantu bo mu gisagara cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega mugaguhera umwaka wa 2021 abantu bose baturutse mu gihugu cyose abavuye mu ntara za Muramvya za Bururi bose barafashe iyo ngendo bamwe bakagurishutwa abandi bakipoteka uranabibona na cyane cyane n'abo twagiye turahura bashe ku mugabane wa Buraya sina abantu twatumenye b'ibisagara baza baraza bonyine hari n'abantu baje bwa mbere mu gisagara cya Bujumbura baje kurira indege baje kondoroka porogunzira no kurira indege urumva bari abantu abenshi bakiri bato umuntu yakora abamwenda aje tuko turaharura ni imyaka iri hagati ya 2020 na 2029 ariko rero benshi rwarwaruka cyane cyane bari hagati y'imyaka nubwo hari ku myaka 14 n'imyaka 40 benshi nibo bagiyeyo kandi benshi nibo banabonekayo mugabo inyuma najyaga kubwira ko hari n'abasenyiro n'abandi bantu bakuze n'abandi bagiye bafite imiryango n'abandi bagiye basa abana bato bari mu minsi y'imyaka 5 bafashe iyo ngendo ya Serbia.
Reka tuza ku mirongo ya telefone dufite Nshushu de Jong uranyumva?
Ndakumva neza.
Uhamagariye?
Ndi mu karere ka Muhanga mu ntara ya Majyepfo mu Rwanda.
Ufite ikibazo waza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Cyo navuga kuri Abarundi bagenda mu Burayi banyuze muri Serbia ko numvise ari urubyiruko cyane cyane rujyayo kuki Leta idashyiraho ingamba zo gushyiraho imirimo cyangwa ibikorwa ba rwiyemezamirimo ngo bakure nyine kugira ngo babone ako kazi bareke kushamarira kujya hanze kuko siko amahanga ahanda nta kiza cy'amahanga izo mbaraga bazisige bagume mu gihugu nyine ngo bakorere igihugu cyabo ngo gitere imbere kuko nta muntu uzava hanze aze yubake igihugu cyabo atari bo bakigiye mu ruhare cyane cyane saho gusa ni mu bindi bihugu bya Afurika ari igihe usanga abaturage cyane cyane nyine ngo bagiye mu bindi bihugu mu nzira zitemewe n'amategeko rero bikagira ingaruka cyane cyane kuko hari igihe usangamo bahuyemo n'usanga bapfuye kubera kwambuka inyanja cyangwa abandi bagiye kubakorera ibintu bibi cyane ndakeka ko Leta yashyiraho uburyo nyine urwo rubyiruko barukangurira
bagashaka imirimo bakajya bakora bakeze imbere. Ndabashimiye murakoze ku cyumviro cyanyu abemajese barenga icyo cyumviro cya De Jong mukivuga kwiga
kuja kurobera si ibintu bibi cyane kuko sibya ba mbere mu Burundi hari abantu bagiye kurobera mu Buganda bitima namba icyo gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bakomakomera ariko baragiteza imbere hari abantu benshi bavuye hanze bazana ubumenyi bariko baragiteza imbere ibihugu bya Afrique du West hari abantu bitwa les Maliens cyangwa les Sénégalais de l'étranger bafite n'ubushinanganji bwabo bazana bakendekiza kujya kurubera kujya kurobera experience yandi hantu ikige gukiri kibazo gusa nuko byakorwa darakandekiza kandi ikintu kigira kabiri nagenda kubwiye ko ibihugu byacu biri instable ibyatuma abantu benshi bava ngaha ni kutabona akazi ni umutekano muke ni kamwana wa mama ni uguturubikwa abo bantu benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukaba abanyamahanga ngaha tukaba tujya kurondera hanze tukaba abanyamahanga ahandi hantu muga tukarondera imiryango bagatanga n'akarorero abantu benshi bagiye mu mugabane wa Burayi no munsi abesheje imiryango ama Western Union ni benshi cyane batagira uko bangana benshi bakavuga muri iki gihugu kugira nka kazi bisaba kuba uri mu mugambo ariko ubutegetsi reka tujye kurobera hari abantu benshi bari bafite impapuro z'umutsindo ni ukuvuga ko benshi uretse muri urwo rwaro harimo abize n'abatsinda bari bafite impapuro z'umutsindo zihanitse hari abafite akazi muri banki nagenda mwibutse ko muri ayo matohoza twagize uyu mwene wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda hariho n'abanyarwanda bavuye mu gihugu cy'u Rwanda n'abakongomani baza kugura impapuro amapasiporo y'indundi bagura ku mafaranga arenga miliyoni kugira bace muri iyo nzira
ya miliyoni w'amafaranga y'amarundi
bashike ku mugabane wa Burayi bariho ni ukuvuga ko ibihugu byacu n'ibihugu biri instable kumva habonetse
biri
harimo umutekano muke
ahandi muhindi bihugu
aka tubandanye ikiganiro ane majeste barenga mwavuze ko benshi bariko bahunga ubukene n'ubushomeri mu Burundi
abana bamama kutaronka kazi na cyancane harimo n'abantu bari mu bya politika bavuga ati ngaha notre climat politique ritumerewe neza arabari bafunzwe arabari bari bavuga ati turatotejwe reka tujye kurondera ubuzima hanze hakuwa mu munyamahanga wawe tujye kurondera muhamanga cyane ko Burundi ishiramwe FMI guhera ryaracyo icegeranyo bavuze ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cya mbere gikenye ku isi mu Burundi abayeho ku mwaka ku madorari munsi y'amahera 300 ubwo bwa kazoza bwatuma abantu benshi bafata iyo nzira bakiheba
nashaka ndababaze none hari ibyo bibazo byose ubwo buryo babukura he bwo kuriha amafaranga ngano kuko mwavuze ko ari amafaranga kugira abashike ku mugabane w'u Burayi atari amafaranga ari munsi y'ibihumbi bitatu by'amadorari
ikibazo rero n'ico nyene hari ukwita shide benshi zari cyuti abandi barabandi arandi barabagenzi abandi bantu nta muryango nk'ibujumbura wubura nk'abantu buri umwe yagiye aciye muri iyo nzira abantu benshi by'abagende uretse hari abari bafite amikoro wanashima bari bafite n'ubuzi bafashe amadeni ku kazi kugira bagende muri iyo nzira ya Serbia hagati ninagaruka nzoyayiha canke mbyandika mbi hariyo hariyo abandi bantu imiryango yiyoganije baragurisha utwabo hari amaparcele yagurishijwe hari abantu bari bamaze kugura amaparcele barayagurisha kugira baje muri Serbia hari imiryango yari ifite amaparcele ziko mu byumba inzu bakemera bakayicamo ibice bakagurisha igice kugira barungike abana babo kumbure bazot muri kazoza bazoshira kubatu hariyo abantu ugaruka gwari rukiri ruto icyo gihe ababyeyi babo bemeye kugurisha igice cy'ibyo bari bafite kugira hariyo n'abandi bantu basabye amadeni mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurandana bimwe bita ikirimba bagiye bafite amadeni bavuga ati reka twe tuje kuronda kuko byanse ngaho hari n'abagenda gusaba amadeni ahandi hantu ati mpa amafaranga njye kudandaza kumbe agiye muri ubwo buryo hariyo n'abandi bantu bari baraziganyije uburyo bwabo bari bafise utuntu basanzwe badandaza bemeye kutudandaza kugira bafate iyo ngendo hama bagasisishwa rumuri harajemo sindikundo vyita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda batrafika abandi bantu bazanyemo ubuyeri n'urwenge ni kugomba kugurisha abigene n'abapfashoni bakabemera izo mpapuro za murikandengane bakabemera ubuzi baciye muri Serbia bashika muri Serbia abandi bakaba babakiriye bakagenda kubakoresha nk'abagurano mu bindi bihugu nka za Bosnia na za Rumania benshi bagurisha utwabo icyo umuntu yari afise n'icyo yikorako
Radio y'Amerika ko karirimbo katwibutsa ikiganiro mwumva buri munsi muri sanga hano kuri Radio y'Amerika kuva saa 10 gushika saa 11 masaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ejo numunsi impuza makungu hari umukenyezi kwisi mugenzi wacu Diane ni naho turi kumwe atubwire ivyo yaduteguriye ku munsi wejo
Oriane ejo ku ijwi y'Amerika turifuza kwa fasoni bisanzura nta kintu kimwe tuzadufise tubabwira ni mwebwe muzaba mufise ico mutubwira mubayeho gute mukora iki ibaryuhera nibiki ibabaza mutima nibiki cyono gatwenga nicahe mu kibano uri mu ikambi ubuzima ubayeho ni bwa gute akantu umushinga nta wagukorera ukaryohirwa ni nka kagariya
kwisanzura kabisa ndumva bizo bari umunsi mukuru dasanzwe kwisanzura koko
ego tuzore ka fashion ibisanzwe ariko tubabwire turabizi ko duse ingorane nyamukuru ntituro nka abafashion tuvuze na abafashion ejo mwabashinga nta imwe mutureke gato twisanzura
bakenyeze bigeme muhamagare mwisanzura
ego ukafise umufashion wa horo duhamagara muhebere aga telefone tuzovugana imashore yo kutangura kutungikira ubutumwa nkuko ari habandi batanguye kubikora ariho bariko baratungikira ubutumwa kuri Facebook usaka jambo ushaka kubwira umukenyezi wawe kumutera intege turungikira ico cese akoga poeme tukagusomere umwibutse kangahe ari uwagaciro ari mushiki wawe n'ukuri ejo mwisanga dushaka ko iba yabapfasoni izo riko ishikiza n'umwigeme mw'abafasoni nabigeme turabahaye kaze kugira ngo tuzobane namwe mutungikira ubutumwa bwanyu abari mu makambi abari mu bisagara bitandukanye twatanguye kuza turabwakira mushobora kwandika kuri radio yacu @gmail.com canke mugacisha kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu ubutumwa bwanyu turaza kubona nta kintu kimwe tuzoyaga ko tuzoyaga ku buzima bukura nk'umufasoni aho ubaye aho ukorera aho ugendera ivyo ubaye mu byose isaha yose tuzoyihebera mu kwisanzura hagati yacu n'akarimbo muzoshaka muzoka dusabe tuzokabaha kugira ngo tubafashe guhimbaza neza umunsi wahariwe kubahiriza agateka kanyu ni mwebwe mukubahiriza sibo baza kubafasha kukubahiriza
umukenyezi umwigeme aho uri hose ni wubahwe ejo rero uzohamagare wisanzura urakoze cyane Diane
urakoze Oriane
aho rero niho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye Nadia Taha yamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndafashije namwe mwese mwaduteze amatwi mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka mugire umugoroba mwiza.